ili ni Radio Zvijezda Amerika. Zvijezda Amerika ligiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije shuti mwese muduteze amatwi uno munsi kuwa kabiri itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'2017. Kuri mikro muri kumwe na Fideni Yonga.
Ibitaro byanjiri ijana mirongo inane na birindwi na 150 kubera ko nabazwi kugeza ubu ndicaye gutyo ndanubwo banyomoraga ukwezi n'igice bigiye gushira
ameza abiri bagiye gushira barambyo nzatangura 190 ndavuga ndetse nagakura he nanjye ubwande kubona navuga ko ndari nafata kuri 190.
Abo ni bamwe mu bafungiwe mu bitaro mu Rwanda kubera batashoboye kuriha inyuma y'uko bivuje. Inkuru n'andi makuru ku itegeko rigiye kugenga intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi ku kibazo cy'impunzi cyateye impari zitari nke mu biganiro byahuje Abarundi yarusha kubana batamashuri bakaja gukoreshwa imirimo ivuna mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, umwanya n'uwawe udushikiza amakuru waduteguriye.
Rakoze Fidel. Ibiziga by'abasirikare 14 ba ONU bamuka muri Tanzania biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kane mu gitero cegekwa ku barwanyi ba ADF babaganda kuri uyu wa mbere niho byatahukanywa mu gihugu cyabo aho bakiriwe nk'intwari mu rugamba n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Tanzania. Hambavu y'ivyo ONU yatangaje kwicegera cy'umunyamabanga mukuru ajejwe ibikorwa byo kubungabunga mu mahoro n'umutekano Jean-Pierre Lacroix ku munsi wa kane azogendera igisagara cya Goma, ku munsi wa gatanu naho aje i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania. Lacroix azokwifatanya n'abandi igoma mu muhango wo kwibuka abo basirikare yongere agendere bagenzi babo bakomeretse muri ico gitero bakiri mu bitaro. Nayo i Dar es Salaam azoba ajanye ubutumwa ku banyetanzania na leta yabo bwo kubashimira ku bikorwa bariko barafasha byo kubungabunga umutekano muri Congo. Ku munsi wa gatanu ONU yavuze ko abasirikare 15 aribo bishwe muri ico gitero, abandi 53 barakomereka. Amakuru yemejwe n'ibinyamakuru muri Tanzania nayo akavuga ko hari abasirikare babiri banyurujwe gushika ubu bataramenyekana irengero ryabo. Igisasu caturitse ku murwa mukuru wa Somalia cishe mu menshi makuru yakorera imwe mu mateleviziyo yo muri ico gihugu ku mugoroba w'ejo ku wa mbere. Ibyo bikaba bishikirizwa n'ababyiboneye hamwe n'abajejwe umutekano. Abajeje umutekano babwije ijwi rya Amerika ko Mohamed Ibrahim Gabowe yishwe n'igisasu catezwe mu modoka yiwe. Gabowe abaye mu menshi makuru wa gatanu yishwe muri Somalia kugeza uyu mwaka w'2017 ahugeze ubu. Somalia ni kimwe mu bihugu byo ku isi abamenyesha makuru babangamiwe. Ishyirahamwe gishinze gukingira abamenyesha makuru CPG rifite icyicaro hano muri Leta Zunze z'Amerika rivuga ko abamenyesha makuru bashika kuri 28 bamaze kwicwa muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2005. Hano muri Amerika naho abasenateri bane ba Sena ya Leta Zunze z'Amerika basabye Perezida Donald Trump gutanga imihoho inyuma yaho kuri uyu wa mbere yagirijwe ko yagize inyifato ku bakenyezi yo kugomba kuba shurashuza muri kahise. Umwe muri abasenateri Christian Gillibrand mu Demokrati yamuka muri Leta ya New York yavuze ko mu gihe Trump yokwica amatwi Kongre ya Amerika yocikorana byihuta igatanguza amatohoza kuri ibyo byagirije. Abakenyezi batatu bari barigeze kwagiriza Trump mu mwaka uheze kuri uyu wa mbere barongeye kugaragaza ukuntu yabagobera mu kurondera kuba sambanya. Bavuga ko hageze ko Sena ya Amerika ihagurukira icyo kibazo cya Perezida wa Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House kuri wa mbere byatangaje ko ibyo byagirije kuri Trump ari binyoma ataho bifatiye. Mwamenya ko abagabo barenga 10 bamaze gutanga imihoho muri nama nshingamateka ya Amerika mu minsi heze inyuma yaho abakenyezi batandukanye bavugiye ko babigenyeje ko nabi muri kahise kuri icyo kibazo nyine cyo gushaka kuba sambanye. Tukivuga kuri Amerika kandi Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yasavye kuri uyu wa mbere inyuma y'amasaha make habaye igitero cy'iterabwoba cyakomerekeje abantu batatu i New York kw'amategeko yerekeye impunzi nayo mu kiragenga Amerika akwiye gusubirwamo mu kuvuga ko yemerera abantu babi kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko umugabo azwi ku izina rya Akayede Ulahe w'imyaka 27 yamuka muri Bangladesh yinjiye muri Amerika mu mwaka w'2011 kuri visa yaronse ku bwabo mu muryango wiwe bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump ati kubona habi bitero bibiri i New York mu mezi abiri yerekana ko hageze ko Kongere ya Amerika itora isubirwamo ry'amategeko kugira abanyamerika bashobore gukingirwa. Igisirikare cya Isiraheli ejo ku munsi wa mbere cyaragabye ibitero bikomeye bya muzinga bikomeye mu kukibirindiro kubirindiro by'abarwanyi b'umuhari w'abayisilamu wa Hamas mu ntara ya Gaza. Ni nyuma y'ibisasu bya rokete byatewe biva mu gice cy'abanyepalestina. Nta muntu yasize ubuzima yari bwatangazwe gushika ku mugoroba w'ejo ku wa mbere. Ibyo bitero bya rokete biriko biba inyuma yaho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangarije ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isirayeli. Kuva icyo gihe abanyapalestina baba mu gisagara cya Yerusalemu no mu ntara ya Gaza baragaragaje ishavu mu guhangana n'abasirikare hamwe n'abapolisi ba Israeli. Muri rusangi rero abanyepalestina bamaze bane baramaze kwasiga ubuzima n'abandi baharugwa mu majana bakomeretse muri zo ntureka. Mu kurangiza tubibutse ko abasirikare batandatu b'igihugu cya Nigeria bishwe mu mitego ibiri itandukanye bakekwa ko bagizwe ko na Boko Haram ejo ku munsi wa mbere.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Burundi aho intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 igiye kugengwa n'itegeko. Iryo tegeko ritegekanya intererano izotozwa ku migwi itandukanye y'abanyagihugu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niyo nkuru adushikiriza.
Abarundi bagiye gutanga intererano y'amatora yo mu 2020 hisunzwe itegeko nshingiranganji yashyizwe ku mugaragaro kuri wa 11 kwezi cumi na kabiri. Iryo tegeko rishyizweho igikumu n'abashikiranganji babiri uw'intwari hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushikiranganji w'ikigega cya leta. Muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. Ku banyagihugu b'abirimizi n'aborozi iryo tegeko rivuga ko hazotozwa amafaranga 200,000 ku nzu ku mwaka, naho ugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore, naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abo bazotanga 1,000,000 ku mwaka. Ku bakozi ba leta intererano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro n'abanyeshamakuru yabiciye ku mayange.
Ku bakozi batarenze 50,000 zotanga amajana 5 ku kwezi. Abarenze 50,000 gushikana ku ijana bazotanga 1,000,000 ku kwezi. Guhera kurenza 100,000 guhera ku 101 gushika ku 200,000 bazotanga 200,000. Guhera ku 201 uvuga urenza amajana 2 gushika ku 205 wazotanga amafaranga 500,000 ku kwezi. Guhera ku mafaranga 105 n'ifaranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi. Renza nabo umuliyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka.
Iyo ntererano umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu avuga ko izotozwa ku gushaka atagahato. Ku bw'iyo mushikiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babicishije mu nyigisho. Yamana aho biri uko iryo tegeko ritegekanya ko abakozi ba leta intererano yabo izokatwa ku mushahara. Tubaje umushikiranganje k'umukozi wa leta atazonyugwa n'izo nyigisho k'umushahara we utazokugwa ko yishyuye ati
nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya n'isaha sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora, kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye. Uwo muntu hamwe byoshika avuga yewe sinshaka guterera, iyo byandika ikibazo cyo kikiko iyo twandikira hanyuma ikibazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa. Jewe rero icyo nzi nuko abarundi bose nukuri yemwe nta numwe ndigera numva avuga kubiri nabandi kuri umugambi guterera amatora
iruhande y'igihugu basanzwe n'abakozi ba leta itegeko iravuga kandi n'indi migwi ishobora guterera amatora iyo nayo nkuko Pascal Bandagiye yabivuze muri iyo migwi harimwo amashyirahamwe atandukanye arundi babahanze ndetse n'abo madini atandukanye kubijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitinyezi na cinterano bazotanga Pascal Bandagiye umushinjanje ntara hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe mu gihe uzotanga wese interano y'amatora azoronswe agapapuro kemeza ko yayitanze ariko RCPC azoheza akagumana Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihugu ndetse n'amashyirahamwe atandukanye amashengero hamwe n'abandi abazoterera amatora bazoca bajyana RCPC mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mbere hakabayo n'igitabo bazokwandikwamo kiriho kirategurwa Nega tegeko rivuga yuko abantu bazotera amatora mu gushaka umushyirangaji wo hagati mu gihugu yabajijwe kutwo turesepise tutatureza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro cyane ngo tutureze utazoba dufise azotora 2020 ivyo umushyirangaji nakinyine yavishuye
izirese no kubwira ubwa mbere na mbere controle ishoboke kandi umwe ni gihubwira guha amafaranga ataca sigaranye ucumengura mwibye so kugira ngo baze babukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine byo bitanguye kuba iby'igitsure kandi atari yo mugambi leta ifise leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi mbe gutaterere ntazotora ntibazotora rero ntazotora koko nta naho bihuriye
itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mwaka 2018 naho iryo tegeko rigiyeho igitege cy'amafaranga akeneye umatora yo mu 2020 ikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana icyo umushyirangaji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Bandagiye yabwiye abamenyesha makuru n'ubwigiye cyose amafaranga akeneye amatora azokwira badusha bahagarika izo ntererano naho itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12 intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze miliyoni 5 abandi barundi barakurikiye kuva ico gihe cyane cyane abari mu nzego z'igihugu n'abegere umugambi wo kubutegetsi CNDD-FDD i Bujumbura direte ishatse cyo gya Amerika
mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Kwini nkuru yerekeye Burundi mu biganiro bihuza abarundi byari bimaze iminsi bibere yarusha mu gihugu cha Tanzania ikibazo cy'impunzi cyateye impari zitaring yamaranye politike bose bahurije ku kintu cyuko hakwiye kujaho umugambi usobanutse gutahukana impunzi no kuzisubiza mu byazo ariko bamwe muri abo bahunze bo bivugira ko bataratekanirwa kugira batahuke inkuru ya mugenzi wacu ari yarusha Pierre Claver niyo nkuru
ikibazo cy'impunzi z'abarundi bahunze kuva mu mwaka w'igihumbi 2015 cyaratwaye umwanya munini mu biganiro byari bimaze iminsi bihuza abarundi byarangiye ku ndwi iheze umugambwe sa Banyafrodebu ubona ko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yarakwiye gutegurwa impunzi zose zamaze gutahukanwa rero nsenge ndakumana nicagira cyutwara uwo mugambwe
muri imwe nariko ndakubwira by'umwuka mwiza impunzi abapfunzwe abanyegeye hari n'abanyegeye mutazi kandi bo benshi hajya mu gihugu no mu mugambi uri kubutegetsa aho abanyegeye bipfuza ko ibintu byohinduka mu bwoko bwa roho babivugira ni benshi ngira ngo uwo baharura turarenga imiliyoni 2-3 bipfuza ko ibintu byohinduka mu gihugu cy'u Burundi mu bwoko tukabona aho tuvugira rero urumva yuko ikibazo cy'impunzi bitegereza guterwa umutima bya mbere ko ntiwavuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura uri kugomba kubwira amatora abantu 500,000 bari hanze abantu 4,500,000 banyegeye abantu 10,000 bari mu gasho ayo batareba amatora bwoko
no mugambi y'ipro na uturukamo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni kubibona Abel Gashatsi aramutswa uwo mugambwe yasabye umuhuza ko yofasha kugira ngo ico kibazo cy'impunzi kive mu nzira
turavuga yuko aya matora yoba abandi bose bari mu gihugu nico gituma turavye niki naho umutekano ugeze mu gihugu turabona ko intambwe ishimishije tugasaba ibiro by'umuhuza tugasaba leta y'u Burundi ndetse hasere n'amakungu ko bofasha kugira ngo impunzi zitahuke
izo mpunzi zivugwa ishami mpunza makungu HCR rijejejwe rivuga ko barenga ibihumbi amajana ne na cumi ubu icyo gitegere nticemewe n'intumwa ya leta mu biganiro Trans Nairaja uwo mwunganizi mu bushikiranganje bw'intora ya gati mu gihugu ari nabwo bwitaho ku munsi icyo kibazo cy'impunzi avuga ko icyo gitegere cyabwirizwa kuba caragabanutse kuko bamaze guhunguka barenga ibihumbi amajana abiri yizeza impunzi ku mutekano w'abatahutse ucungerwa bikwiye
nagomba rero kumuza bene wacu ubu tuvugana hamaze gutabarenga amajana abiri maguma baza kuva tugize ya nama ariko nabo gutera kamu n'abandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano baze turime tubahe igihugu cyacu no kuri turabahumurije ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byorohereza mu Rwanda ntibaborohereza batuvugisha ukuri kuko ubushatsi gutataje mu binyegero biheza bikamugora utuvugana muri uwo mwaka gushika mu kwezi kwimwe twatumaze kwakira abashika amajana atatu bavuye mu mahama mugabo baza batorose kubwira uyu menye aca kwereka kiriya gipfashere iyo yaramuhaye urumva ko ari ikibazo niba rese kuko amaze kumutaba ngo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha n'uburenganzira bwiwe niwo
umutekano wabo muri tegufu
hamaze kuza barenga ibihumbi amajana abiri nta n'umwe widoga nakuze
naho biri uko bamwe muri abo bahamagarirwa gutahuka twaganiriye bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko bataratekanirwa kugira ngo batahuke
urunguka ni ugushaka k'umuntu ikintu ahanini dusaba ni ukuvuga mbere na mbere tukumva ko igihugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuntu ashike mu gihugu nicyo yari mwo ko azobishikiramwo hariho nk'abantu turi kumwe na nyarugusu baturetse kuri minisiteri y'u Burundi tuba dufite icyo n'ikintu bakora nyine ntibashobora kuduha gushikiramwo
nubwo hari abashya abandi bantu politike barahunze bagasaba amajambo bose akatuhumuriza kimutaka ku mihafa ya leta nyine twahunga ibishoboka
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wowe bakwiyumvire baba bakwishe wowe bakwiyumvire atan'iterambere na rimwe ushobora kubakora igihano urumva ntatanditswe nibyo uno muhiti gahagaze kuko ni wowe wunguka atanakimwe uzokora
leta y'u Burundi iherutse kurungika intumwa mu makambi nka yose y'impunzi kubahamagarira gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse ibiharuro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi byerekana ko giteze ko gushika mu mpera z'uno mwaka hazoba hamaze gutahuka abarenga gato ibihumbi cumi na bibiri n'umugambi uzobandanya no kumwakuza hagahunguka abarenga ibihumbi mirongo itandatu Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefoni igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 56
yego nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho mu bice bitandukanye by'ico gihugu habandanya kugaragara abana bata amashuri bakaja gukoreshwa imirimo ivuna ni mu gihe ubutegetsi buvuga ko icyo kibazo kikomeye ariko bategerezwa kugihagurukira. Eric bagira ubu busa yagiye mu bice bitandukanye kuraba uko icyo kibazo gihagaze.
Kubera ko twamenye gusoroma icyayi nziza mbanzi icyayi nziza iryoshye tugomba gusoma natwe badusaba natwe tugomba kugera
ubwo icyayi nziza nimeze ite
icyayi nziza ni mbiri na nusu do dore iyi cyanyu
ubu ni umwana uri mu mirimo ivunanye yo gusoma ibyayi igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda ni mu gihe ubutegetsi buvuga ko ikibazo cy'abakora imirimo ivunanye bibaviramo guta amashuri gihangayikishije mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 12 ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi asobanura politiki y'uburezi mu myaka 7 iri imbere intumwa za rubanda zabajije bwane Edouard Ngirente ministre w'intebe igihugu Rwanda ruzabarubarura 0% by'abana batishuri
iyo dusuye abaturage mu gihugu hose usanga ikibazo gikomeye kiri mu mashuri dusangamo cyane ari abanyeshuri batishuri ni ukuvuga ngo abo ngabo bataye ishuri bigira ingaruka ku buzima bwabo nandetse bikagira n'ingaruka ku muryango nyarwanda no ku gihugu cyacu ndagira ngo mbaze nyakubahwa ministre w'intebe ni ryari umubare w'abanyeshuri batishuri uzahagarara abana b'u Rwanda bose bakiga bakarangiza amashuri tugakurikirana icyo kibazo kikarangira kuko ni ikibazo gihangayikishije buri munyarwanda ntabwo tugishaka ku munyarwanda uri mu bujiji turabikurikirana gute hari zihe ngamba ariko ntihajye ingamba nta mwana w'umunyarwanda utakwiye kwicara mu ishuri kandi ishuri rihari iki inzitizaho ziri zose zikurweho
ministre w'intebe bavuga ko bikigoye kwemeza igihe ntarengwa iki kibazo gihangayikishije cyazaba gikemutse
ntabwo umwaka navuga ariko icyo navuga nuko turacyakeneye kwigisha ababyeyi mu Rwanda hose ni imbaraga dukeneye gukomeza gushyiramo ariko tunabasaba namwe bahonorable nyine kandi turabizi ko munabikora mudufashe dukomezanye hamwe nk'abanyarwanda iki ntabwo nabangwa n'ikigo kizakorwa na guverinoma gusa ni ikigo kizakorwa n'umunyarwanda wese yaba ari muri guverinoma yaba ari muri parliament yaba ari n'umuturage uturanye na mugenzi we akabona mugenzi w'abaturanyi ugasozi yakuye umwana mu ishuri yakabaye ajya kumwisha ati nyaboneka musubize mu ishuri ikibazo cya drop out turakizi kirakomeye
ibibazo by'abana bata amashuri bikunze kwigaragaza cyane cyane mu bice by'ibyaro mu Rwanda iyo uganiriye n'abari mu mirimo ivunanye bataye amashuri ndetse n'ababyeyi babo ku mpamvu zibitera bahuriza ku bukene mu miryango nk'aba basoroma ibyayi
njyewe nadaga ku ishuri rero nava ku ishuri nkabona nacyo ndarya njye bitamo kuza kwikorera mu cyayi
nabonye natagumeza kwiga n'ubundi amafaranga naho gari kuvana n'ubushobozi dufite mutamo kuza kwishakira amafaranga
ubu yabonye nse wasubirayo
agako yawe ndi kubona rwose natasubirayo numva nibi nacyo bintwaye
ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Kansi ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda naho yahabonye abana batari bake barinda imiceri ngo inyoni zitayona kuri ubu bamwe barayinda imiceri kuko bari mu biruhuko ariko hari n'ababikora mu gihe cy'amasomo uyu mwana ari mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko
nahereye ku itariki 10/12 bamaze kwa 11 iyi ngiyi ndayirinda ngiyo ni amafaranga
nangahe babaha
2500 ku kwezi
iyo baguha ayo mafaranga warindiye umuceri 2500 ku kwezi uyamaze iki
tayahahisha
kuki urakurinda umuceri rero uri umwana
uko nyine babanyorohereje
bandi bakohereza
okay
kuri aba bana barinda imiceri abakuze bemeza ko kugeza ubu babarindisha iyo miceri babaha amafaranga y'intica ntikize umva uko ibiciro bihagaze
umuceri ntabwo bawurinda ngo bapatane ukwezi ni ugupatana paka wese iyo usambuye nyine utangiye kugaragaza gutyo bimwe tutuntu ni ukuvuga ngo utangiye kuzana amata nibwo baza kuwurinda ukawurinda amezi atatu kuko nibwo uba weze batangiye gusarura bakaguha 5,000
ni make ni menshi
aya ni make ukwezi ni nk'igihumbi wenda na magana ngahe gutyo
werera amezi angahe
werera amezi atatu
aha mu murenge wa Kansi ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 babaruraga abana 80 bari barataye ishuri gusa mu mwaka wakurikiye abari bavuyemo hagarutsemo 60 kubera ubukangurambaga ubutegetsi bwakoresheje twabajije bwana Jerome Tumusifu umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kansi icyo babona nka nyirabayazana wo kuba abana bata amashuri
yemwe n'abana nabo batakira ubuzima bwo mu rugi wawe wabayeho abo ni bamwe abandi nabagiye bajya gushaka akazi gatandukanye abatangiye gukura niyo mpamvu bumva ko batangiye gukura bagata ishuri bakigira gushaka akazi
imibare itangwa n'ubutegetsi kugeza ubiragaragaza ko abana bata ishuri bari ku mpuzandengo ya 2% mu gihugu hose kandi intego y'ubutegetsi ni ukurandura iki kibazo burundu gusa birasa nk'aho bitari bya vuba aha kandi birasaba ingamba zihamye ibihabanye nibyo bishobora kuzakoma mu nkokora intumbero y'ubutegetsi yo kubaka ubukungu bw'igihugu bushingiye ku bumenyi akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mu Rwanda kandi bimwe mu bitaro biridogera ubuhombe bukomeye butegwa n'abanyagihugu bivuza bakananirwa kwishura birashika ko bapfungwa ikiringo kirenga ukwezi ubushikiranganje bwitaho kubaho neza kw'abanyagihugu bumenyesha ko ariko hirwa izereke gushiraho ikigo kizoshobora kwishurira abo byananiye ko bariha Ninguru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Hirya no hino mu gihugu hari ibitaro bitakigihombo gikomeye biterwa no kuba hari abarwayi babigana barenge bikabavura nyamara ntibashobore kwishyura ikiguzi cy'ubuvuzi bahawe. Abenshi muri bo nta bwisungane mu kwivuza na bumwe baba bafite, bityo bakaba bagomba kwishyura ijana ku ijana by'ikiguzi cy'ubuvuzi, ariko bakagaragaza ko nta bushobozi na buke bafite bwo kwishyurira. Hari n'abavuga ko batabuze ubushobozi bwo kwishyurira ubwisungane mu kwivuza, ariko ko bazitiwe no kuba nta byiciro by'ubudehe bashyizwemo, kandi utanga umusanzu wese bishingira ku cyiciro cy'ubudehe abarizwamo. Ibi ntibibuza abarwayi kujya ku bitaro, ariko ikibazo kibi iyo bamaze kuvurwa bagakira. Ibitaro bibangira gutaha nk'uko batwaganiriye babitubwiye.
Jyewe ukuntu byangendekeye nayo nagiye gupfa gasi Buganda, nabonye ubuzima bw'Ibuganda kubyarirayo, mbona n'ubundi byanjanga byandesha umutwe, navuga ndireka nzi naho ngeze, nayo nzanga abamakwe barabasize mu cyiciro cya mbere bose kubera ko nyine nta kindi bafite. Ubwo rero Gitifu ambwira ati n'ubundi ntago waje mu cyiciro cya kabiri, nta mafaranga ufite yo kwishyura, uzanaja mu cya mbere nyakuko bari ugererinda ihitimbata gucyo ndarabona icyo cyiciro. Ibitaro byanjiri 182,750 kubera ko nabazwe kugeza ubundi cyaye gucyo ndanubwo banyomoraga ukwezi n'igice bigiye gushira.
Hari n'abandi twasanze ku bitaro bya Gisenyi bavuga ko bahamaze iminsi myinshi nyuma yuko bavuwe. Mu majwi y'ujikiniga n'agahinda bavuga ko nta kizere bafite cyo kubona amafaranga bishyuzwa, dore ko banabeshwaho n'abagira neza babaha ku byo baba bagemuriye ababo barwaye.
Ubwo nuko ibyo Imana izashaka nibyo ndegereje ari uguhera amara ugutaha, imbuwe z'Imana nizo zizakora, nuko bizabishaka niko bizaza.
Mu kwa Mwangwa naho ngaragara ko naje kureba abana, njyaga ku byo bagemuye ngaza ngo basaba, nuko nandabibonye umuntu ngaho akayamba ngamugana nabirengera kugura gakati, naba ndamubonye nuko ngaburara.
Umuryango mvukamo rwose ntabwo ayo mafaranga ndagubaye, abo nuko dukopa ndana make twobona.
Mbega ubwo nabuze ko kwishyura, ubwo mvuze ko kwishyura rero ubwo buravuga ko ndanava muno ndishyuye, ubwo rero ntabwo nari mfite nuko mbamo. Amezi abiri bagiye gushira barambyo nzatanga 190 ndavuga ndi sinagakura he, nanjye ubwanjye kubona avuga ko ndari nafata kuri 190.
Ubuyobozi bw'ibitaro bya Gisenyi buvuga ko butemerera baba turaje gutaha kuko hari abavuga ko nta bushobozi bafite, kandi ahubwo ari amayeri, bamwe bakanaturuka ibitaro kandi bafite ubushobozi. Bwana Tiziyama Karangu ushinzwe imari mu bitaro bya Gisenyi avuga kuretse kuba hari abatishyura yo bavuriwe, hari n'ibindi bigusha ibitaro mu gihombo.
Aho bafashe rusasa abeshye ko nta mafaranga afite, kumvisha nuko inzoga namubona ariko ubundi hano rumugi yanyweye baramusaka, dusanga afite 47,000. Kindi hari kese zibaho, umuntu akaza kwivuza arembye cyane wenda kwitaba Imana hano mu bitaro, nta miti afite. Izo kese zimaze kuba nyinshi cyane, wa murambo bagahita bamuta mu bitaro, yatorotse urumva yatorotse n'ubundi ntabwo yaza gutwara umurambo, ugasanga ibitaro bigiye none kese yo kugira ngo ute gushyingura wa muntu. Ibyo bihombo biturukaho
nta mibare mbumbi igaragaza ingano y'igihombo bitaro byose bigira buri mwaka, ariko nk'ibitaro bya Gisenyi byonyine bivuga ko mu myaka ibiri ishize byahombye miliyoni zibarirwa muri 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Siho honyine ariko kuko minisiteri ifite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano ihamya ko ibitaro byinshi biza kuyishyuza amafaranga atari make. Cyakora mu inzego zitandukanye ziracyaganira ku buryo hajyaho ikigega kizajya cyishyurira ababuze ubwishyu. Alivera Mukabaramba ni umunyamabanga wa Leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.
Tugenda tubona amafakture y'ibitaro by'Indera kubera byaje tubona ku bwe babashyira abafite ubumuga bwo mu mutwe bakuye no mu muhanda. Hari ibitaro na Faisali nabyo bijya bizana amafakture nka Kibagabaga, ibyo mu mujyi aba ari menshi cyane na Sehashika bafite benshi cyane. Niyo umuntu agenda yigenza muri umuganga birabujijwa ko atamuvura, agomba kumuvura ubundi akazakurikirana, ariko usanga bafite fakture rwose. Natwe tugomba kureba aho ayo mafaranga ava kugira ngo bidahombe.
Icyo kigega muteganya ko kizajya kishyurira abo bantu bananiwe kwishyura, muteganya ko cyazaba cyagiyeho ryari, cyatangiye gukora mu gihe kingana iki?
Turimo gupulaninga muri uyu mwaka wa 2018 2019 ayo mafaranga muri planning agomba kuzaga, none tugomba kubiteganya kuko twabonye ikibazo kinini.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu inafite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano, ivuga ko nta muturage ukwiye kujya afungirwa mu bitaro.
Umurara nijoro rimwe uwo afite mu byukuri ntabwo ashobora kongera kurara ku bitaro, utafite rero ntabwo ushobora kuyamukuramo ku ngufu ntayafite ntaho wayakura.
Ahubwo ko uturere baturukamo ari two dukwiye kujya tugenzura niba umuturage abasha cyangwa adashobora kwishyurira umwenda abereyemo ibitaro, uwo bigaragaye ko nta bushobozi akarere kakamwishyurira kagasigara kiyishyuriza abafite imitungo, kuko ngo hari ubwo umuturage aho ibitaro imyirondoro itariyo bikaba bitabyorohera kuzagaruza amafaranga byamutanzeho bimuvura. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
tubibutse ko mu gihe higanwa ryo gusiganwa n'amakinga gitiriwe Pedal for Peace ryatangwe ejo kuwa mbere mu Burundi ribandanya Ijwi rya Amerika riraza gukurikirana inshuro ya kabiri y'uno munsi iryo higanwa ibera hagati ya Bujumbura na Nyanza Lac mu ntara ya Makamba. Inshuti mwese mwaduteze amatwi mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niyo bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nimutangu rero mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.